Radio Özgür de Amerika. Radio Özgür de Amerika vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Özgür de Amerika. Kuri internet mudusange kuri weshatu radio yacu voa.com ikaze mu makuru yo muri aka kanya hano muri studio ya karindwi. Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Cyubahiro Dieudonne hari ku bugenzuzi bw'amakuru, naho nge mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, aborozi bo muri komine Mumba y'intara ya Ngozi barashinja leta kutita ku buzima bw'amatungo yabo aho indwara y'inzaduka itereye igahitana atari make muri icyo gihugu.
Turabona yahora ivuza inka bakarihisha amahera kera, hariho amararo, hariho ingomero, imiti bakayitanga, mugabo umwe wese arimenya. Ukuntu kwimenya rero hari babishobora n'abatabishobora.
Na Kabanyura Yohani ni umwe mu borozi b'inkaho mu Burundi, umunye politiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Odinga watanze ikirego mu rukiko rukuru rw'igihugu, akomeje guhamya ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu, ariko ko azubaha icyemezo cy'urukiko. Leta ya Yemen iratangaza ko abasirikare bayo 10 biciwe mu gitero abarwanya ubutegetsi b'abahuti bagabye mu ijoro ryakeye mu mujyi wa Taiz mu majyepfo y'igihugu. Naho chancelier w'Ubudage Olaf Scholz yasabye ko ibihugu bya Ukraine na Georgia byemererwa kwinjira mu muryango w'umwe bw'Uburayi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya ntimujye kure. Amakuru tuhere kwa fugwa hirya no hino ku isi, duhereye muri Angola. Komisiyo ishinzwe amatora muri Angola yatangaje ko uyu munsi ku wa mbere ibyavuye mu matora byerekana ko ishyaka riri ku butegetsi MPLA hari ryo ryegukanye intsinzi mu itora rya perezida n'amajwi 51.12% by'amajwi, mu gihe ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi UNITA ryo ryabonye 43.95% by'amajwi. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Ivyatangajwe n'umugwi w'igihugu jejwe amatora bitumye Perezida Joao Lourenço atsindira ikirese kiringo kigira kabiri ico kuyobora Angola. Yamara umukuru w'umugambwe UNITA Adalberto Costa Junior yiyamirije ivyavuye mu matora, yasavye ko umugwi ugizwe n'abanyamahanga wihweza ukugena igikorwa cyo guharura amajwi cyagenze, igikorwa gishobora gufata indwi zitari nke. Muri iki gihe kandi iyindi migambwe itavuga rumwe na leta hamwe n'amashirahamwe serukira inyungu z'abanyagihugu ivyerekanye impungenge ko umugambwe MPLA usanzwe utunganya amatora kandi ari nawo uganze ibinyamakuru vya leta ushobora kuba wari ivya amatora. Umugambwe uri ku butegetsi MPLA wayoboye igihugu kuva cikukira mu mwaka w'1975. Yamara ibitigiri vy'abashigikiye umugambwe vyagiye biragabanuka mu matora yabaye muri Angola mu bihe vya vuba. Hari impungenge ko insinzi y'umugambwe MPLA ishobora gutuma hari ubwicanyi n'uruhagarara mu gihugu.
Raila Odinga, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya, watanze ikirego mu rukiko rukuru rw'igihugu, akomeje guhamya ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu, ariko ko azubaha icyemezo cy'urukiko. Fidel Niyongabo.
Harahezindwi Odinga ashingishije urubanza muri sentare kizigenza y'igihugu, avuga ko afise ibyemezo ko yatsinze amatora, akaba ashaka ko amajwi y'ivyavuye mu matora yosubira guharugwa. Murubanza yashingishije avuga kandi ko ivyavuye mu matora atagaciro bifise kubera vyatangajwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe amatora aho gutangazwa n'abagize uwo mugwi bose. Yavuze ko ashaka ko umuyobozi w'uwo mugwi ahindurwa. Mu nyishu yahaye sentare kizigenza y'igihugu mukuru w'umugwi w'igihugu jejwe amatora muri Kenya, yaratangaje ko amatora yabaye mu mwidegenzi atatu nenge twayaranze kandi ko yabaye mu buryo bwemewe. Raila Odinga abajijwe niba hari aho vyoshika ko atemera ingingo ya sentare kizigenza y'igihugu, yishyuye ko adashaka kuremera sentare, ko ashaka ko iyo sentare yumviriza urubanza atahihengamiye. Sentare kizigenza y'igihugu izoshikiriza ingingo yayo ku itariki 5 y'ukwezi kw'icenda. N'ubugira 5 Odinga ahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri Kenya, yavuze ko habaye ubusuma mu matora igihe cyose yatsinzwe. Kuba Odinga atemeye ivyavuye mu matora vyatumye haba impungenge ko ashobora gusubira kwaduka ubundi bwicanyi muri Kenya kubwabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2007, igihe abantu barenga 1,200,000 bicwa, hamwe n'umwaka w'2017 aho abantu barenga 100 bishwe.
Leta ya Yemen iratangaza ko abasirikare bayo 10 bicwe mu gitero abarwanya ubutegetsi b'Abahuti bagabye mu ijoro ryakeye mu mugi wa Taez uherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu. Nanone Fidel Niyongabo.
Abasirikare batari bake bakomeretse muri ico gitero cyari gifise intumbero yo kuzibira ibarabara rikomeye rihuza igisagara cya Taez kirimo abantu bagera ku miliyoni 2 n'igisagara cya Laj kiri mu minwe ya leta. Makuru atangwa n'igisirikare avuga ko abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike vya Yemen harimo n'umugwa mukuru Sana. Abahuti bagwanya ubutegetsi bwa Yemen barazibiye amabarabara komakomeye aja muri ico gisagara kuva mu mwaka w'2015. Leta ya Yemen ivuga ko ari agasomboroso gakomeye inyuma y'agahengwe kari kamaze amezi atari make. Impande zitana mu mitwe muri Yemen zari zisanzwe zarubajije amasezerano yo guhagarika ingwano kuva mu kwezi kwa kane. Kugahengwe kari kagabanije gutana mu mitwe gukomeye hagati y'inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi b'Abahuti. Leta yemewe n'amakungu ivuga ko igitero Abahuti bakoze mu gisagara cya Taez kigeramiye utwigoro twose tw'uguhagarika ingwano no gushika ku mahoro. Uno munsi kwa mbere kandi amashyirahamwe haranira agateka ka muntu 16 yasabye Abahuti bagwanya ubutegetsi bwa Yemen kugurura amabarabara aja mu gisagara cya Taez kugira byorohereza ibikorwa byo gufasha abanyagihugu bari muri ico gisagara kigira gatatu mu bunini mu gihugu.
Umutegetsi ukomeye w'idini ry'abayisilamu b'abashiite muri Iraq, Muhtar al-Sadr, yatangaje ko aretse politike ni nyuma yaho igihugu cye kimaze hafi umwaka kitagira leta nshya. Fidel Niyongabo.
Muhtar al-Sadr yabitangaje kuri Twitter aho yavuze ko inzego zose zifitanye isano n'umuhari wiwe Mouvement Sadriste zizokugara kiretse intatemwa ya se wiwe yagandaguwe mu mwaka w'1999. Sadr yatangaje ko yafashe ingingo yo guhagarika burundu kwivanga muri politiki. Yaragize uruhara mu kiringo kitagito muri politiki ya Iraq naho ubwiwe atigeze aja muri leta mu buryo bugaragara. Ibyo Sadr yatangaje bibaye iminsi ibiri nyuma y'uko avuze ko imigambwe yose harimo uwiwe yotegerezwa guheba ibibanza ifise muri leta kugira bifashe gutorera inyishu ibibazo vya politiki bimaze amezi atari make mu gihugu. Kuva habaye amatora y'abashinga amateka mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, ibibazo vya politike vyaratumye igihugu kitagira leta nshasha, umushikiranganji wa mbere canke umukuru w'igihugu, bivuye ku kutumvikana hagati y'imigwi itandukanye ku bijanye no gushiraho urunani hagati yayo. Abashigikiye Muqtada al-Sadr basavye ko inama nshinga amateka isamburwa hakaba amatora mashasha. Ku munsi wa 6/7 turangije, al-Sadr yavuze ko ikenewe cyane ko impande zose zagize uruhara muri politike kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoboye urunani rwateye Iraq mu mwaka w'2003 zihagarika gusubira kugira uruhara muri politike harimo umuhari wiwe Mouvement Sadriste. Yatangaje ko yiteguriye gutera igikumu ku masezerano yerekeye iyo ngingo mu masaha 72. Muqtada al-Sadr, umumenyesha butumwa w'idini ry'abayisilamu b'abashiite muri Iraq, afise abantu imiliyoni n'imiliyoni bamushigikiye, yagiye arahindagura aho ahagaze muri politike mu kiringo cy'imyaka itari mike.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri w'eshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika tuyahera muri Uganda, aho umwana w'umukobwa yicaye muri Arabia Saudita aho yari yaragiye gukora akazi ko mu rugo. Radio Ijwi rya Amerika yavuganye nabo bakoranaga mu mujyi wa Jeddah, tumenya ko yitwa Sofia, akaba akomoka hitwa Kansanga i Kampala. Ya hari hashize rero ibyumweru bibiri Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda ishyize akanama k'abadepite gashinzwe gukora iperereza ku ihohoterwa ry'abajya gukora mu bihugu by'Abarabu. Abaturage ba Uganda bagasaba leta ko yatabara abo bahohoterwa. Umunyamakuru wa Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, afite ibindi bisobanuro kuri inkuru.
Urupfu rw'uyu mukobwa witwa Sofia Kadama ruje rukurikiye izindi mpfu z'abandi bakobwa b'abanyayuganda zagiye zitangazwa biciwe muri Arabia Saudite, kandi akaba ari mu ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ryagiye riba ku bakozi b'abanyayuganda mu bihugu by'Abarabu, cyane cyane muri Arabia Saudite. nubwo ari kitaragira icyo ivuga ku rupfu rwa Kadama abaturage b'ingeri zose bakomeje kujya impaka no kwamagana ihohoterwa ry'abajanwa gukora imirimo itandukanye mu bihugu by'Abarabu bagasanga leta ikwiye gushaka uburyo yarenganura abaturage bayo abandi bakavuga ko ibyo kujya gukorera mu bihugu by'Abarabu leta ikwiye kubihagarika burundu Sharon Kemigisha numwe mu bakoreyeho muri icyo gihugu kandi akavuga ko yahohotewe ubu n'impirimbanyi uburenganzira bwa kirimwa muntu hano Kampala avuga ko abanyayuganda bakorera mu mahanga batagira ababavugira kandi leta yunguka imisoro myinshi iva mu kazi kabo
We can't let the government give a blind eye on the dead bodies that enter airport every day
Ati ntidushobora kureka ngo leta ikomeze kwirengagiza umubare w'imirambo yinjira ku kibuga cy'indege buri munsi kandi tukanabaza impamvu ari abakobwa gusa bapfa n'impamvu bapfira muri Arabia Saudite kubera iki abanyayuganda gusa leta ya Arabia Saudite igomba gusobanura Leta Uganda nayo igomba gutanga ibisobanuro na raporo isesuye kuko tubona ibindi bihugu birengera abakozi babo babimukira Uganda nayo igomba kurenganura
abayo
Abo nabigaragambyaga hanze ya ambasade ya Arabia Saudite I Kampala mu cyumweru gishize bamagana urupfu rw'undi mugore bivugwa ko yishwe na bashebuja muri icyo gihugu mu kwezi gushize bigaragambyaga bafite isanduku basize ku muryango wa ambasade basaba ko leta ya Arabia Saudite ihagarika ubwo bwicanyi ikanafatira ibihano ababukora Mawanda Nkunyingi umwe mu badepite batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda yasabye guverinoma guhagarika ibyo kohereza mu bihugu by'Abarabu abakozi no gushakira ibihumbi badafite akazi muri Arabia Saudite impapuro z'inzira n'itike zabagarura mu gihugu
It is very touching and saddening that a number of Uganda nationals
ati birababaje cyane kubona umubare munini w'urubyiruko rw'igitsina gore n'igitsina gabo b'abanyayuganda bahohoterwa mu burengerazuba bwo hagati bamwe muri aba barara ku mihanda ibihumbi barinubira imibereho bakoreramo abandi ibihumbi n'ibihumbi bajyanwa gukora imirimo idahari dukeneye ingamba zihutirwa zo gusubiza mu gihugu cya Uganda bamwe muri abo hari n'abafunzwe baregwa kuguma muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko ariko gereza ziteguye kubarekura ziramutse zibonye ubuhamya ko bafite itike zo kubacura amakuru aturuka mu bakorera muri ibyo bihugu avuga ko aba bakoresha babambura impapuro zabo z'inzira bagezeyo ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ministeri ishinzwe imirimo ari nayo igenzura abanyagihugu bakorera hanze ntibyashoboka ariko mu kwezi gushize komite y'inteko ishinga amategeko ishinzwe imirimo yasabwe gukora iperereza ku ihohoterwa rikirimwa muntu rikorerwa abakozi babimukira ba Uganda muri Arabia Saudite iyo komite yasabye guverinoma kuvugurura amasezerano yagiranye na Arabia Saudite kugira ngo icyo gihugu cyemeze kurinda abanyayuganda Uko intego ishinga amategeko ibivuga mu myaka 5 ishize Uganda yohereje abakozi barenga 160,000 muri Arabia Saudite Uganda ni kimwe mu bihugu by'aka karere byohereza abakozi benshi muri Arabia Saudite n'ibindi bihugu by'Abarabu kuhakorera ariko hakaba hari n'amakuru yuko iki gihugu gikoreshwa n'abandi bantu bakomoka mu bihugu bitandukanye nk'inzira yo kwambukizamo abantu bababwira ko bagiye gukorera hanze ariko bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko bamwe bavuga ko ari ugucuruza abantu Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
amakuru yacu tuyakomereze mu Rwanda aho umuziranenge Blandine umunyarwanda kazi w'imyaka 32 wavukiye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru afite intego yo kugeza ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni 2 ibikoresho bifashisha mu gihe cy'imihango inkurirambuye turagezweho na Asumta Kaboyi
Ibi umuziranenge avuga ko azabigeraho abinyujije mu mushinga yatangije wiswe Cosmopade bibikoresha bimenyerewe nka Cotex bikozwe mu myenda uyikoresheje azajya yikoresha inshuro nyinshi kuko imeswa nyuma y'imyaka irenga 2 atangije umushinga uyu mukobwa yiyemeje kugeza utu dutambaro twisuku ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni 2 mu gihe cy'imyaka 2 Ibi umuziranenge n'abafatanya ibikorwa biba bitangaje mu gikorwa cyo kumurika ibikorwa byabo no gutangiza kumugaragara umushinga mugari wo kubonera abagore n'abakobwa udutambaro twisuku bifashisha mu gihe bari mu mihango iyi kote gisikoze mu gitambaro agapaki kamwe kakaba karimo eshanu Muziranenge watangije umushinga avuga ko utu dutambaro dukoreshwa inshuro nyinshi kuko aho kuyita imeswa n'umushinga uzatwara miliyoni zisaga 400 nkuko yabisobanuye. Umuziranenge asobanura ko izi cotex zizafasha abagore n'abakobwa cyane abo mu cyaro batabashaka kwigurira izisanzwe.
Cosmopolis tukazigeza ku bakobwa n'abadamu bagera kuri miliyoni 2 ari bakenshi bagorwaga no kugura izi cotex zindi ziri ku isoko. Abenshi biganje mu cyaro kubera ko ahanini ikibazo gihari n'abatabashaga ku no kwigurira izihari ku isoko, ariko dufitemo n'abanyamujyi bazigura, haba harimo abo zino zindi kubera zibamo imiti zibabura. Bigize amahirwe umwana wese w'umunyarwanda ntasiba ishuri kubera ko yabuze icyo akoresha mu mihango, umugore wese ntasiba akazi cyangwa andi mahirwe y'ubuzima kubera ko ari mu mihango.
Agapaki kamwe k'izikotex kagura amafaranga 600,000 kazakoreshwa imyaka 2. Utu dutambaro twisiku dusanzwe tugura amafaranga 200,000 handi tukamara ukwezi kumwe. Irumva Benita n'umunyeshuri w'imyaka 18 wo mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru yishimira utu dutambaro.
Bwiza bw'ipad mbere na mbere n'ikintu twabonye byadufashe kwiziga mu mafaranga. Kindi kizi twakuye muri izi ngizi ntago zitwikana, ngiye nk'umuntu wazigerageje ntago zigeze zimbabura. Ikindi kiza cyazo kuzinda n'ukuntu uzuzuraga umuntu akaba yakwitasha akagira ikibazo barambona gute ahantu ndi bunyure, ariko izi ngizi kuvigena zikoreshereje nabagenzi banjye bagira gifite ikibazo kirekire. Nta muntu ndabona huye n'icyo kibazo cyo kwitasha. Nje ku bwanje ndagafura neza nkakanika ku izuba ku mugozi muri se twari ahantu hagira izuba neza.
Utu dutambaro twifashisha mu gihe abagore bari mu mihango, twifashishwa cyane n'abanyeshuri kuri ubu n'abagore bakora imirimo inyuranye baratuyobotse. Madame Alice Winema ari muri abo.
Mudamu tundi nakoreshaga mbere hari igihe cyageraga nkumva simerewe neza rimwe na rimwe tujya tubyita kubabuka, ugasanga rimwe na rimwe wenda twanambabuye. Ariko kuva natangira gukoresha utungutu mba numva rwose mfite umutuzo, ibyo bibazo ntabyo nkigira. Niba mbuza agapaki n'amafaranga runaka nkagakoresha umwaka ugashira 2 narakarishye rimwe gusa, birumvikana ntabwo ari kimwe nuko najya ngura buri gihe ibyo ndi buhite mvuguye.
Abatagiranye n'utu dutambaro bemeza ko isuku yatwo yoroshye ugereranije n'ibyo basabwa.
Urumva gakozwe mu myenda navuga ngo yoroshye no kugirira isuku. Nubwo ngo rero ikiza cyane nta nubwo bisaba aya masabune navuga ngo arahenze amaomo iki, ahubwo tuba turi konseye gukoresha isabune isanzwe iyo rwose dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo rero icyo ukora ni ukudushyira mu mazi meza ugafura nk'uko ufura, ariko wenda ukongeraho kugatwampa cyangwa se kukarekera mu mazi n'isabune igihe gitoya hagati y'amasaha 4-6, ubundi rwose kavamo ari gataraga ari gashyashya.
Uyu mushinga ukorera mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Nyirawo avuga ko kuri ubu yatangiye guhugura abagore n'abakobwa bo hirya no hino mu gihugu ngo bazinjire muri ibi bikorwa. Brandine Umuziranenge asobanura ko ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda kitarebeza ubuziranenge bw'izikotex, kuko kugeza ubu basuzuma ubuziranenge bw'igitambaro zikozwemo. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Uburezi mu mwaka w'2017 berekana ko 18% by'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 16 kuzamura bata ishuri mu gihe bari mu mihango kubera kubura ibikoresho by'isuku. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Indanga kiganiro y'ikiganiro muri sanga mwayumvise. Tugeze rero kuri wa munota wo kubasogongeza icyo turimo tubahishira ya ku munsi wejo mu kiganiro muri sanga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanje Oriane Itangishaka. Oriane, ndagize mwiriwe.
Mwiriwe neza, urakomega mutagoma.
Daho meze neza, na bagenzi banje turi hamwe hano muri studio. Rero reka tuguhe umwanya tudatinze utunyarukirize, utubwire mbegejo abanywanyi b'ikiganiro muri sanga ubahishiye iki.
urakoze cyane Jefferson Mutagoma nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri mumenyereye uko tubashikiriza ikiganiro cerekeye abakenyezi n'abigeme ejo tuzokwihweza ikibazo c'ubugumba no kuvuga cyo kutibaruka iyo uri mu rugo rwawe kenshi umukenyezi atibarutse arakunze guturubikwa cyane cyane n'umuryango w'umugabo ambega iyo umugabo yitabye imana canke atagihari bigenda gute kugira ngo uwo mukenyezi atibarutse afatwe neza ashobore no kuronka n'amatungo y'umugabo wiwe mu butungane biba bimeze gute ibibazo bitandukanye bijanye no kuba ataribarutse nije tujye kwihweza muri make kugira ngo turabe ku rwego rw'amategeko no ku rwego rw'amashyirahamwe atandukanye aserukira abakenyezi icyo babivuga ko
Oriane Itangishaka urakoze cyane ubwo abanywanyi bijwi rya Amerika turabararitse nejo saa 10 zo mu Rwanda no mu Burundi nkuko bisanzwe
urakoze cyane
Dukomereze mu Burundi haborozi bo muri komine Mumba y'intara ya Ngozi bashinja leta kutita ku buzima bw'amatungo yabo anyuma yaho indwara hinza dukitere igahitana amatungo atari make mu Burundi iyi nkuru ni yijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda
abanyagihugu bo muri komine Mumba y'intara ya Ngozi barijukiye ubworozi bw'ibitungwa kandi urababeshaho nyandugiroje ajejwe amagara bitungwa muri yo komine avyemeza afatiye kubitigiri vy'ibitungwa biharugwa ku mitumba igize yo komine nkuko yabibwiye abakunzi bijwi rya Amerika
tugeze mu gitigiri cinka singana n'ibihumbi bitanu n'amajana atatu na mirongo umunani na zine ubworozi bw'impene naho nyene bworowe mu mitumba yose kandi zigeze ku gitigiri c'ibihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani intama nazo dufise igitigiri c'intama igihumbi na mirongo itatu na zine
naho biruko bamwe mu borozi b'inka bo ku mutumba Buye bavuga ko ivyo bitungwa bitera bigabanuka kubera indwara ntakabanyura Yohani n'umwe muri abo borozi avuga ko yigeze kuba afise inka zirenga ijana ariko kubu asigaranye izitarenga zitanu uwo mworozi wa kijambere yibuka ko aho hambere icyo gisata cari cifashe neza
turabona yahora ivuza inka bakarihisha amahera kera hariho amararo hariho ingomero imiti bakayitanga mugabo umwe wese arimenya ukuntu kwimenya rero yaba hari babishobora n'abatabishobora imiti kame ntayihari ababivura nabo ni nta kumurondere iyari unaniwe kumushikira ikitungo cyashobora gupfa
Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika aborozi yo ku mutumba wa Buye komine Mumba bamenyesha ko bikora ku bavuzi bigenga umworozi ntakabanyura akavuga ko abo bikora ko atabuhinga buhagije baba bafise
barahari mugaje ko baba ku birometro bishika 10 nyene uhari nabo yo bahagufi ni kirakabagize ntazwi na leta ni nk'umugenda kurondera kuryafashe kumbure petita gufashe n'ubumuro mu byatazi burukanya gusa ko yo gukiriza ahubwo guterera amasese adakwiye kikabura gukira kikabura no kugira gute ugasanga giye kigipfunga makino kujya yicururize wa muti awuronkemo amafaranga menshi kumbe nti yagutereye umuntu kwiye
ujejwe amagara y'ibitungwa muri komine Mumba nawe nyene naremeza ko haragahaze mu gisata cy'ubuvuzi bw'imitungwa mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nyandwiroje akabona ko icyo gisata gikwiye kugarukirwa
nkuvuga igitigiri cy'abakurikiranye ibyo bitungwa nkuko byasabwa n'ikiri ku rugezo rushimishije kuko usanga imitumba iri kure na kure ugasanga umuntu kwiyunguruza kugira ngo ashike kuri iyo mitumba biragorana rero igitigiri cy'abavura ibitungwa twava tuvuga ati cyokongererezwa kugira ngo abene igihugu tubashikire byoroshye
Ako kamo leta y'u Burundi iza yarakitabiriye mu nama shikiranganje yo kugenekereza rya 20 ukwezi kwindwi guheze yasanze igisata cy'amagara y'ibitungwa carafashwe minenegwe ivyo bikaba byatumwe nuko abahora bafasha muri ico gisata bakuye mu akarenge kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 998 haciye habura uburyo bw'amafaranga nkuko munyababanga akaba n'umuvugizi wa leta yabishikirije Prosper Ntagwamiye yatangaje ingingo zapfunditswe na leta mu ntumbero yo kugarukira ico gisata
ubushikiranganje bujejwe indero bworaba ko mu bo Burundi kakwiga hanze igisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa coja mu biji imbere y'ibindi abakukurutse b'abahinga mu kuvura ibitungwa bakibishoboye bogarukanwa mu kazi gutera intege abikorera ivyabo bagashira imitaye mu kwigisha abavuzi b'ibitungwa gushira muri kaminuza y'u Burundi igisata kijejwe kwigisha kuvura ibitungwa.
Inka za baba 50 nizo zahitanywe n'inyonko yo mu kiyaya cha Rift cyateye kuva mu kwezi kwa kanu no mwaka muri komine Mumba y'intara ya Ngozi turi mu buraruko bw'u Burundi. Amakuru avaho mu bushikiranganje bujejwe ubworozi akavuga ko ari nayo komine yatanguye kuvugwamwo iyo nyonko yateye ibitungwa by'inka impene n'intama ku rwego rw'igihugu.
Desire Hatungimana watugezagaho iyo nkuru y'abanywanyi bijwi rya Amerika waduteguriye mu Burundi. Reka noneho tujye muri Tanzania. Impunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu basaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR hamwe na leta y'icyo gihugu gukoresha inzira zose zisabwa mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi. Ni inkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin uri muri Tanzania.
Iyo jambo ryashikirijwe na bwana Niyonkuru Jean Claude yaserukiye impunzi mu nama yahuje indongozi n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU gitako mpunzi ku isi HCR Philippe Grand kuri uyu wa mungu mu nkambi ya Nyarugusu. Iyo nama yari itumbereye kurabira hamwe ibyavuye mu gikorwa giheruka kuba aho zimwe mu mpunzi zarungitswe mu gihugu cy'u Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe icyo bise mu cyongereza go and see. Bwana Niyonkuru muri iyo nama yavuze ko uwo mugwi uheruka mu Burundi hari ni wasanze kibazo cy'umutekano kitarakemuka ari nayo mpamvu basaba ko leta na seri bakoresha inzira zose zisabwa gukemura burundu ikibazo cy'ubuhungiro. Muri izo nzira harimo guhabwa ubwenegihugu mu gihugu bahungiyemo, kujyanwa mu gihugu kigira gatatu, no kubandanya umugambi wo gutahukana mu gihugu cy'amavuko ku babyishakiye. Bwana Niyonkuru yabivuze mu rurimi rw'Igiswahili.
Tunaomba huduma zingine za suluhisho za kudumu kwa mukimbizi ziweze kufanyika kwa upande wa Burundian isiwe ya kurejea tu.
Dusaba ko inzira zose zisabwa gukemura ikibazo cy'ubuhungiro ko zoshigwa mu ngiro. Uretse yikomeje kubandanya muri iki gihe yo gutahukanwa mu gihugu cy'amavuko gusa. Mwazi neza ko twahunze ubutandukane kandi buri muntu afise icyo yahunze. Bamwe muri twebwe bahunze ibintu bikomeye cyane kandi bidakunda ko bosubira mu gihugu bahunze. Ikindi dusaba nuko buri muntu yokumvirizwa ukwiwe. Mu minsi heze hari amatohoza yakozwe mu nkambi, hari imigwi yaserukiye abandi kandi buri umwe afise ikibazo gitandukanye n'ubundi. Gusa impunzi zisaba leta ya Tanzania ibyabaye mu nkambi ya Mutabira gutahukana impunzi ku nguvu ko bitosubira gukorwa. Kandi
bizi wanaomba ya kwamba muombee serikali ya Tanzania vigezo vilivyotumika mwaka 2012 Mutabira isije likajirudia tena.
Umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU gita ku mpunzi ku isi ya HCR Philippe Grand muri iyo nama yavuze ko mu mwaka uheze yakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko yasanze hakiri utunenge twinshi mu bijyanye n'umutekano kwiye. Kubw'iyo mpamvu yashimangiye ko HCR iminsi yose izobandanya umugambi wo gufasha impunzi zose zisanga ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka nk'uko bisabwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
I went to Burundi last year. I went around the country. I spent a long time with the press, President Ndayishimiye. Is the situation perfect there? Very good? No.
Narakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uheze. Narazungurutse hafi igihugu cyose. Twaraganiriye byinshi na perezida wanyu Ndayishimiye. Umutekano ni mwiza cyane. Oya. Hoba hari akarusho gwereranije no mu kahise? Ego. Murazi neza ibibazo igihugu cy'u Burundi cyagiye kirahitamwo kurusha njewe. Nico gituma muri hano mu buhungiro. HCR n'amagungu yose asaba gufasha u Burundi kugira mubashe gutaha. Abakeneye gutaha umwe umwe ku gatwe kiwe cyibure imiryango. HCR irabibafashamo cyane. N'abandi bose babona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka, HCR izokomeza ibafashiriza aho nyene mu buhungiro. Kubijyanye no gutwagwa mu gihugu kigira gatatu, umugambi hari ubwo twowushyira mu ngiro mu myaka iri imbere. Gusa ndababwiza ukuri, abazoronka ayo mahirwe ni bake cyane mu by'ukuri.
But it is not a solution for many people. We have to be realistic.
Philippe Grand yashimiye leta ya Tanzania ku kigoro yama yagize mu myaka hafi 50 imaze yemereye indaro ku mpunzi z'abarundi n'abandi bose baturuka mu bihugu bibanyi. Gusa ahamagarira leta ya Tanzania kubandanya ikurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko bisabwa mu gihe icyo bahunze kitarakemuka. Umuyobozi ashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Makibasi nawe yita bitabiriye iyo nama gusa nta jambo yavugiye leta ya Tanzania muri iyo nama naho minsi yose ahamagarira impunzi gutaha mu nkambi y'impunzi nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
James Joven, tugushimire kuri iyo nkuru utugejejeho, ni nayo idusoreje amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Dushimire bagenzi bacu twafatanyije muri aya makuru. Nshimire hano muri studio Cornelius ku buhanga bw'ibyuma, Cyubahiro Dieudonne wamfashije kubagezaho aya makuru. Kuri mikro mwumvaga Jeffrey Mutagoma. Twese hamwe turagira tuti mukomeze kugira amahoro n'amahirwe.